Eddie, Nieuws met jou, Erik. Radio Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinundi n'ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi, tubiganira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu ameno kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Uni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ibandanya kuba intara ikenye kurusha izindi ntara zo ku isi. Mbi intara ya Afrika ibandanya kurangwa n'ubukene bukomeye cyane, ibitegereza abantu baba muri ako karere byo bibandanya kwiyongera bikomeye cyane. Muri iki gihe hari abantu umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri baba mu karere ka Afrika. Bitezwe ko icyo gitegere cyiyongera inshuro zibiri mu mwaka w'2050. Ivyo ni ibitegere bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Inyubako zifasha mu bijanye n'iterambere ziri muri Afrika ntizihagije mu bihugu bitari bike. N'inyubako nk'iyi zari zasizwe n'abakoloni ntizifashe neza na gato muri iki gihe kubera zitabungabunzwe neza. Mu gihe kitari gito abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bagumye bagiriza irage ry'intwaro z'igikoloni ku byerekeye gusigara inyuma kw'akarere ka Afrika ku bijanye n'iterambere. Yamara hari ibindi bice byo ku isi byaciye mu bibazo nk'ivyo, haba mu karere ka Aziya canke Amerika y'Epfo. Yamara muri iki gihe byagize intambwe zikomeye mu vyerekeye iterambere. Kubera iki akarere ka Afrika konyene ariho vyananiranye ko ibihugu vyaho bishikira iterambere nyakuri bikagira ikibanza citeka mu makungu? Ko bahagaze igihe abanyafrika ubwabo bakwita agatima mpembera bagahagarika kuguma bagiriza abanyamahanga ku bibazo kenshi baba biteye ubwabo? Zobari zihe mpamvu nyamukuru zoba zibuza kwa karere ka Afrika gatera imbere? Nikihe cokogwa kugira abanyafrika bahindura ingendo n'ivyimviro basize muri iki gihe kugira ibintu bihinduke? Nivyo tugerageza kuganira mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Jiben Yongabo, umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Jiben waramutse.
Ego na mahoro.
Iri ni bibazo abantu benshi bama bibaza ku vyerekeye akarere ka Afrika, igituma kadahaguruka ngo gatere imbere nk'ibindi bice utundi turere two ku isi. Ku bwanyu ni ikihe gituma akarere ka Afrika kaguma inyuma?
Kuri icyo kibazo icya mbere navuga ni uko ibihugu byo muri Afurika byagiye bisa nk'uko umenga byakurikiye ubukoloni. Uravye nk'ibihugu byinshi byo muri Afurika gushika ku myaka 80 wasanga bafite amadeni y'ibihugu biteye imbere kandi amadeni bakoresheje na nabi. Hanyuma ugasanga rero kuva 80 gushika hafi 90 bari mu bintu byo kuriha amadeni gusa kandi ibintu bitagira akamaro. Nukuva yuko ari umwanya munini ya hafi imyaka 20-30 ibihugu byo muri Afurika byasa nk'ukumenga byaratakaje. Hanyuma muri imyaka nuvuga ko nk'imyaka utanga 2000 niho nibaza yuko imigambi nyakuri iraba abanyagihugu yoba yaramaze gutanguka mu bihugu bimwe bimwe naho nyene. Ugasanga rero kenshi ugasanga abanyafurika biguma biruka n'ubukene bibaheze kwiruka nyuma y'amadeni. Nibaza yuko muri imyaka uravye muza gusanga ibice bishika nka bitanu bitandatu bijana bice inde gukijana byihugu bimwe bimwe ushobora gusanga byarateye imbere ufashe nka iri Maurice muri Afrika y'Epfo ugafata igihugu vya Botswana na Namibia n'ibindi munashaka kuvuga ushobora kubona kumenga biri ku ntambwe yo gutera imbere ufashe buretse umyaka imwe ya Cote d'Ivoire naho nyina usanga byarateye imbere na Senegal muza gusanga ari ibintu bisa nko kumenga baratevye mugabo bari ku nzira yo gutera imbere n'ubwo yuko ubu ibihugu byo muri Afrika byasa nko kumenga ibutuzi bwa bose babishoreye hanze kandi bakabigushana nabi ugasa nko kumenga babigave ubu nibaza ko batoye ubwenge bwo gutora ivyo ibihugu byabo bikeneye bakaba ari ivyo bakora cyangwa bagakoresha kugira ngo ibintu byose bakura hanze bifite amafaranga y'agaciro baje kuko ariko barabigura bayikura hanze bakagerageza kubona bo nyine mu byikorera nibaza yuko ariyo ntambwe nuvuga nk'ibihugu byo muri Aziya byatanguye kera ibihugu byo muri Amerika Latine byatanguye kera mu bihugu byo muri Afurika basa nko kumenga muri imyaka barabitanguye vuba nibaza ko muntanga maranitse no babariye
murakoze mwatanze nk'akarorero ka Il Maurice nizinga kera ryari ifise ibibazo bikomeye bijanye n'ibyerekeye imibano yari gifise abantu b'ubwoko butandukanye baricara hamwe baratorera inyishu ubwa mbere na mbere ivyo bibazo bijanye n'imibano bahejeje ivyo bibazo bijanye n'imibano mu nyuma bariyumvira guhindura ingendo hamwe n'ivyiyumviro guhindura uburyo bakoramwo bari basanzwe bakoramwo barahindura byose bashika aho bageze ubu na nikihe utundi trade ibindi bihugu byo muri Afrika byo fatira nko kwizinga muri izinga ritoyi cyane ariko rifise ritumaze gutera imbere bimwe biboneka n'amafaranga abantu baronka ku mwaka umwe ku giti ciwe usanga ari nibaza nko hejuru ugereranije n'akarere ka Afrika
nibaza ko ikintu cya mbere nibaza yuko turetse ibyo byerekeye kurondera amahoro babiciye bakareka bya by'ubwoko ko n'abantu izinga kenshi usanga ari abantu baje bava handi bose hafi bose nibaza ko icya mbere bagize nuko no guhingura nibaza ko icyo cya mbere bakoze kandi uravye ikintu bakoze bafashe igitego kimwe cyo kurondera isukari barayihingura bayigira ubumenyi bongera bayishora ku buryo bwiyaguye nuva yuko bafashe ikintu kimwe bagashyiramo ingufu zose hanyuma batangura kuri ivyo ibindi biraza imitahe hanze iraza kandi uravye n'ahantu hateye imbere kandi uza gusanga n'imitahe yose igumiza nibaza ko novuga yuko bahere ku kintu kimwe bashoboye hama ibindi birizana nivyo novuga
umuntu afashe nk'akarere ka Aziya baravuga igihe ibihugu byo muri Aziya byariko bitera imbere bavuga mu gifaransa ko ari miracle asiatique miracle novuga ko ari nk'ibitangaza mugabo ubabajije nuko ibintu byabaye mu by'ukuri nta bitangaza byarimwo barakuye amaboko mu mpuzu barahindura uko biyumvira uko bakora barabira ivyuya gutira bagere aho bageze umuntu afatiye nko kuri ako karere ka Aziya n'ikihe abanyafrika bokurako
ikintu abanyafrika cya mbere nibaza ko bushira imbere ibintu byerekeye gutera imbere no kuzana imitahe ivuye hanze icyo bumenya ni uko ibihugu byinshi byo hanze biramaze gushyira ku ntambwe yo gutunga mugabo imitahe yabo ugasanga nticunguka nubwo yuko ambara afite amahera y'umurengera bakeneye ahantu bashobora gushyira kugira ngo bunguke bimwe nk'uko muri Afurika uza gusanga gutunze rwa mbwiyogera ku bice bitanu bitandatu indwi mugihe ugiye kuraba nk'igihe ubushinwa bwatangura gutera imbere wasanga ibice byashyika cumi na rimwe cumi na kabiri nukuva yuko hari ahantu ku isi amahera amaze kuba menshi biba bikeneye yuko rero umuntu afise umutahe utwara ahantu amahera yiwe akunguka aho hantu rero nibaza yuko abanyafurika bakwiye kuraba neza ni mu bihugu byo muri Afurika muri Afurika habuze ibintu byose usanga amabarata yahari barashaka gukora amabara barashaka gukora amabara y'indarayi barashaka gushora ibintu byose barashaka kubihingura barashaka kubitwara bagakora n'imiduga mu buryo nk'uko tubona nk'ibihugu byo muri Europe y'Uburayi bwo hagati uza gusanga nk'uno bugwa nk'akarorero muri nk'igihugu cya Slovakia cyangwa muri ibihugu bya Czech uza gusanga ihinguro rya Rono rigenda kurondera imodoka bashaka gukorera hariya ijyanye n'ibyo bihugu n'amahera bafite nibaza ko ibyo bintu nibyo bintu cyane cyane nibaza ko ibihugu byo muri Afurika bakwiye kubona ibihugu byo muri Afurika bisa nko kumenga ni ibihugu atabivyishi bihari ugiye hanze sanga barahubatse hari ibintu byose ariko muri Afrika na hantu hakwiye kuja imitari ikintu cyambere nibaza ko bufashanye bo muri Afrika no gutekana kwere ibihugu byo uravye ibihugu byo muri Afrika abantu bose batari gukomenga barasa ariko abantu bagenda baracana cyanamo niyo amenye ko gucana cyanamo ari zivyavuye hanze uravye ibihugu byo muri Aziya uza gusanga abantu b'imihinguro itandukanye banavuye na kure na kure ariko ugasanga barumvikana hari ibintu batana kivuga muri Aziya utazopfa wumvise mbere n'ubu ariko ugasanga muri Afrika ivyo bigora vuga na hanze nibaze yuko baze bamenya yuko ikintu cya mbere gikomeye nuko igihugu gitekana kugira ngo gihamagare imitahe iyo mitahe badafite baze bironke vuye hanze bwa mu gutekana kandi bakazoshaba baca n'ubwenge bwugira amashuri nibaze ko icyo ntambwira kabiri no kuvuga.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Desire azoteye akama. Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Tubwira aho uri n'irindi zina.
Nitwa Mukundo andi Bujumbura.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Bwa mbere n'icyumviro mu ndaheza akabazo nimba ntazoba natumukewe neza.
Okay.
Hanyuma nsanze muri Afurika ntidukenye. Twadukenye mu by'ubutunzi ahubwo turakenye kumenya ibintu mbega niya politiki nziza yotuma Afurika ishobora kuba mu iterambere kuko nubwo twitwaza ko hari ibihugu byadukoronije ahanini bo barashobora kudukoroniza mbwa maze turabikura baragenda ariko nasi no munsi mbega turi nk'abakoroni interne tuvuga ko bo hagati mu gihugu muri Afurika urabona usanga no munsi twebwe ubwacu abanyafurika mikotsi batarajyana kubusa utanga fukene cyangwa ubutunzi dufise muri Afurika gusa n'ikibereye nitwo kwitwa zango ni abakoloni baduteye ivyo nimba barabikoze ubu twarabyikuye ko ahubwo twikuye kuri hambega kiriya gihe bari bahari twatwifashe gute no munsi batahari two kubwiza kwifata gute ico bakibereye tukafuka fata intombero nziza y'iterambere maze tugateza imbere Afurika yacu hanyuma iyi politiki usanga hagati mu gihugu yuko usanga abene igihugu ubwabo uri kurengera ibyo bapfa usanga ariko baragira nibyo bituma Afurika itatera imbere kuko hano usanga kenshi twamira amakofi fratricide donc usanga abene igihugu bavukanye bamba ariko baragira bazanya ubukene cyangwa ubutunzi buke dufite muri Afurika icyo twoshira imbere nuko abanyafurika bose hamwe tukareka kumenya ko Afurika nta wundi muntu azoza kwiteza imbere atari umunyafurika wenyine ubwiwe hanyuma mbega none ni iyihe politiki nziza mubona abanyafurika twogenda cyane cyane indongozi kugira ngo Afurika muri rusange itere imbere. Murakoze.
Murakoze. Mu mwishura ya Jibe.
Murakoze. Uwe avuga ati ibi tubiko turavuga by'abakoloni ni ibintu bya kera baraje baragenda ambe kibazo cyo cyakabiri ati yibaza yuko ibiteye ingorane ari abantu bavukana basanga n'abajyana ariko no mubara yuko ivyerekeye abakoloni s'abakoloni bajya baje bakagenda yabazo bakagenda barasizeho ibintu bivuga nk'imigambi y'igihugu. Imigambi y'igihugu rero abanyafurika benshi kuva 60 gushika 70 naho ni ukubara nuko bagiye barakoporora ibyo abazungu basize si ukuvuga yuko umuzungu yari akihari mugabo ni mu mutwe yabo bashatse gukora nk'ibyo abantu bazungu basize wasanga rero nta migambi ihari ni ukubara yuko kuva 73 cyangwa 79 igihe hatangura kuba ingorane y'igitoro wasanga ibihugu byose biri muri Afurika bifite amadeni kubera iki bafite ibiduga binini babikoresha ukundi ni ukuvuga yuko umuntu w'umunyafurika wenye ntigeze yumva yuko ateza gukorera umunyagihugu icyo ni cya mbere. Kigira kabiri kugira ngo yiyumvire ubutunzi bw'igihugu buzoteza imbere abakazoza akavuga ati iyi kawa y'iwacu mbega uko turiko turayishora itwoyihungurira hanyene tukazugura nyinshi tukazoyishora hanze imaze guhinguka ivyo ni ibintu ibihugu byinshi bitigeze bigira nibyo bitubona wenda ngo hayakaruro ka iri muri iyi muri seri yumvira kicwewe isukari reka tuyikorera hanyene kandi ku bwinshi tuyishore uzosanga nkuno guha nk'akarorero ibihugu byo muri Afurika niga tuzosanga ikawa hanze iburaya yitwa izina ntaka tuvate ikawa ivuye mu Burundi cyangwa dufate ivuye mu bihugu bibaye nawe uvuga nka Kenya cyangwa na Ethiopia uzosanga ari gake mugabo ugiye kuraba nk'ubugiye hanze uzosanga ikawa yitwa Brazil cyangwa yitwa Colombia ibihugu binini binini nubwo ko ibihugu byari kuba byariyunze bigagira amahinguro manini bigashobora ikintu gise akamaro kuruta aho bashobora ikawa uko nyine imeze itagira igiciro kinini. Hari ikindi kigira kabiri avuga ati byerekeye abantu bafa amatongo ibintu byo gufa amatongo ni ibintu novuga yuko bivuye ku bukene kugira ngo uyumvire ko umuntu wese ku myaka yacu dufise umuntu wese azagenda kurima isi isi nitongo nuvuga yuko tugire hahandi mu kurima ari kuravye ibigo byo muri Aziya n'ahandi usanga baramaze guhindura n'abayenjeniyeri barubuka barakora ibintu by'ubuhinga bagakora ordinateur bagakora ibindi buhinga nuvuga yuko ubumenyi ntibwigeze bugwira kubera amashuri atari yaragwiriye niyo kuraba nk'umu ibihari usanga abantu bafise usanga batize usanga batazi ibyeke kuvura nk'ubuno kubera nk'ibihugu by'ubuhinzi byamaze gutera imbere ubyeke kuvura kubera barungutse abana bakiri bato bakagenda kubyiga mu Bwongereza cyangwa n'ibihugu byo hanze mugabo bakagaruka iwabo bagasubira kubaka ibitaro bagasubira bakaduza ibyerekeye ubumenyi mu byerekeye kuvura niyo gituma dusanga mbere n'abarundi n'abandi bose muri Afurika basigaye bagenda kwivuza mu buhinzi ako n'akarori ni uguha gusa kugira ngo nakwereke yuko mu gihe abantu batateye imbere mu bumenyi ngo batere imbere bakoreshe uburyo bari bafise bakabukoresha neza hari imyaka bataye imyaka bataye barafite n'igihe cyo kuriya nibaza ko ari cyo namwishyura murakoze
murakoze dufite kandi Jean-Claude uratumva Jean-Claude uratumva
yego ndabumva
watubwirire n'izina naho uhamagaye uri
izina ryanjye ni Jean-Claude Girukicyafu
uhamagaye uri he
hamagaye mpagaze mu gisagara cya Ngozi
ufite ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nkongera nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umutumi
yego
amani nagira mbanze ndabaramutse mwongere munanda mukurije umutumi
mwaramutse
amahoro amahoro
nashaka
mbanze nibarize nyakubahwa umutumire wacu none aba kuba ibihugu bya Afurika byarakoronijwe nizo byaba bituma ibihugu byo muri Afurika bituma ko tuguma tubona kandi no ku yindi migabane mu makonti hari ahantu hari ibihugu byakoronijwe ariko byo biteye imbere koho byo biba biva ku kintu kuvuga yuko ibihugu byakoronijwe muri Afurika bidafashwa cyanke yobari gutwara ku guverinoma mbi yo mu bihugu bya Afurika icyo ni kibazo cyanjye numva nari mfite ama intererano nayo yewe icyo mbona hari gikwiye gukorwa ahubwo harakwiye kuba kumvikana cyane cyane mu butegetsi kuko kenshi mu buyobozi uri kuraraba iyo habaye kutumvikana niho n'ibihugu bimwe bimwe bigenda biviramo ubukene bikagenda biviramo ingaruka mbi z'ubukene kubera ubuyobozi buba butariko burumvikana ukumva uri yahagaze kuri uruhande urundi ahagaze kuri uruhande hatabaye mu kumvikana usanga n'igihugu cyatambutse na nyabutunzi tworokirize ugasanga umwe yatwaye uruhande undi yatwaye uruhande kandi umwe akarujyaniya yipfuze undi yo yipfuze kacisanga rero ibihugu bya Afurika bigumye mu bwo bukene
murakoze mu mwishura ya JB
murakoze reka nsubire na mwishura nk'uwa mbere ku byerekeye iby'abakoroni nibaza ko umuntu atabishimira ko cyane cyane kubera twamaze kubivuga ariko ko umuntu yokumva nuko ibihugu nk'abi nk'ibyo muri Aziya cyangwa iby'ahandi nibaza yuko byikuye ubukoroni bwikuye muri independence babikuye mu byigwa bagiye baragira bakaraba ikintu gikenewe mu bihugu byabo nibaza ko ariho tukwiye kuhumva neza tuvuga ngo abazungu kugenda ubukoroni bukugenda byagiriye rimwe imyaka 60 bose bagiye ngo ubwiye kuranga nk'ibihugu bimwe ngo byateye byagiye biratera imbere byarahinduye imigambi ya leta cyangwa ikadoza k'ibihugu aho nibaza ko ariho niko nayo nashimika hama ikindi yavuze ikintu kigira kabiri ngo byerekeye ngo kumvikana cyangwa ngo byerekeye ubutungane na cyane cyane nibaza yuko ibyo byo ku navuze ko ubukene aribo butuma abantu bose bagenda basa nk'ukumenya barangi bumvikana iyo mwese mukenye muca musira ku matongo y'iwanyu yabasa n'abasokuru ariko ubwiye kora iyo umuntu agera atera imbere akiga amashuri akabandanya ashaka no kubandanya n'ahandi izo ngorane zo muhira zisa nk'ukumenya zirahera no kuvuga iki uko ubutunzi bugenda buraduga gusa nk'ukumenya imijyane yo mu rungo cyangwa y'ibindi byose murashaka kwiyumvira bigenda birahera urabye nk'ibihugu byo muri Aziya ibyo ingorane dufite muri Afurika ntazo bafite nivuga iki barateye imbere barubaka barateye imbere baradandaza barashora hanze nuvuga ko izo ngorane dufite ntazo bafite nuvuga ko umuntu wese atunze arashora agateza imbere y'iwabo izo nyane zigahera agenda atera imbere araba imbere nibaza ko cyane cyane ari ibyo no kwishura amenye umuntu wese amenye yuko iyo utangiye gukena utangiye gukena niho watangira kuza injyana mugabo uyu uko utera imbere injyana ushobora no kuzishyira mu butungane ugahamagara n'abandi bagufasha mugabo ku bintu biboneka nibaza ko cyane cyane ariho ari itandukanye hari ibihugu byo muri Afrika n'ibindi byo muri bihugu byohita nka muri Aziya cyangwa muri Amerika yo hagati bagiye batera imbere ugasanga izo njyana zarahise. Murakoze.
Murakoze. Obed nawe nyine araduteye akamo. Obed uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Mutubwire irindi zina naho mpamagaye mutumbeye.
Ndi sengumva Obed mba i Bujumbura mu Burundi.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego ikibazo ndetse n'intererano.
Ego.
Ego tuyo turiko turaba ku byekeranye n'iterambere rya Afrika cyane cyane muri bihugu byacu usanga bikiri mu bukene butangaje. Kenshi abantu tuvuga ngo abazungu nibo badushize muri ubwo bukene, ariko ntitwigera turaba ndetse twebwe uno munsi inyuma y'imyaka ishize abazungu baragiye nike turiko turungura bene wacu bari mu bukene, cyane cyane nkavuga ku bantu batwara aribo bitwa ko bize bafite n'ubumenyi runaka bofashishije abandi. Ufashe nko muri bino bihugu byacu abantu benshi batunzwe n'uburimyi, abantu baracarima ku buryo bungana n'ubw'abantu mu myaka yo haize imyaka 200. Muri icyo gihe inyungu abantu bakura muri ubwo burimyi aribwo two kwita nk'umutungo wa mbere bafise udakubagaburira ndetse n'ize bakeneye byose, ubwo burimyi ntacyo bubamarira. Abize nabo hagufata ya mahigwe guteza imbere ubwo burimyi baba bariko barondera bobo ubutunzi bwabo, aho dufatira ku bategetsi bamo bariko barondera ni gute bobo shika ku butunzi burenze bw'abandi banyagihugu kugira bo abandi banyagihugu baze bame babasaba. Rero mu gihe hatabonetse indongozi zibona ko ari uguteza imbere abandi atari bo gutera imbere mu kiringo c'abandi, aho turacabona yuko bizogorana cyane ko abanyafrika duteye imbere, kuko naho bazungu iyo bazanye imfashanyo usanga ari abo bazungu nyine baje kuzitanga, ugasanga nimba ari proje runaka ije muri Afrika abazungu nibo baza kurongora no kumenya ukuntu izo mfashanyo zotangwa nimba ari inyigisho ukuntu byotungana.
Uduga ku kibazo
ego dusubiye ku bijyanye n'ubumenyi tugenda turonka hano cyane cyane dufate mu by'ubuhinga, nitwebwe nitwigishwa gukora ibintu dushira ku masoko, ahubwo twigisha gusubiramwo bya bindi abazungu bakoze nimba gipfuye tugisubiremwo. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe twa tuva duteza imbere abazungu twebwe nta nyungu tubironkamwo kiretse ako kazi. Rero igihe icyo rashaka kubaza ni iki nk'abantu bize iby'ubutunzi bafasha mu kibano ndetse no mu by'ubutegetsi kugira ngo ejo abantu bashobore kubona impinduka zije bivuye kuri ubwo bumenyi baronze. Murakoze, n'icyo kibazo cyanje.
Murakoze JB mu mwishure.
Ego numva ko cyane cyane aterereye, ariko nibaza ko iyo umuntu tuhuriza ko nuko ivyumviro vy'abazungu tutabikibirimwo ariko no kuraba kazoza k'ibihugu vyo muri Afrika nyene munarondeye na cane cane umuntu akarabira ku bihugu vyagiye biratera imbere. Nene navuze yuko cane cane ahantu usanga abanyafurikani baza ko bagiriye amakosa, nene navuze ubwa mbere yuko cane cane ari ahantu bagiye barabura uburyo bwabo bwonona ugasanga baca bafite amadeni. Muguraza ikindi naco noshimika ko nuko ibintu vy'ubuntu kugira amahinguriro menshi usanga muri Aziya canke barize bafite amahinguriro y'ibintu hafi vyose, ugasanga abanyafurika bobo batafite ibintu bakura hanze. Ivyo nibaza ko iyo ntambwe tugeze ko dukwiye gutera ko imbere tugenda tuje imbere, ko nibaza yuko Afurika naho iri inyuma nibaza ko ifise umwanya mwiza wo kuzotembera kubera umuntu nibaze yuko uravye kumene ubutunzi bwana buratera imbere no kumene inyungu zigenda zirungwa ku mwaka Afrika nibaze kuri seka zose. Murakoze.
Murakoze. Dufite kandi Elize ku murongo wa telefone. Elize uratwumva?
Ndabumva.
Ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye n'ikibazo cyangwa intererano.
Jewe nibizina na Elize nkaba numbere muri Zambia.
Yego. Mufisa akabazo cyanke icyumviro?
Oya, ni cyumviro gusa kubijyanye ni no gusubira inyuma kwa Afrika idatera isubira inyuma gutera iby'imbere. Jewe icyo mbona ku ruhande rw'iwanjye kanini Afrika yo gusubizwa inyuma n'abatware batwara ibihugu byacu, kuko hageze nk'igihe baba pandatikana akazotwara ikiringo cyo bakingana uku agutegura iterambere muri icyo kiringo bamuhaye. Ku ruhara rw'iwe ategura kwiteza imbere ya byose akabo kugira ngo aboneke yuko ariwe yaratwaye igihugu. Ubugira kabiri akaca cyako wa mwanya bamuhaye abonye kuri kuragira gushira akacaronderwa ubutu kumi yo kwiteza utunyoni mu mbo zo kurondera ngo arabe ko niyo kwiyongera ibindi biringo kanaka kugira ngo ahangane ku butegetsi. Nayo icyo ni ikintu cya mbere kiri mu bintu duharura yuko duha bisubiza inyuma igihugu, kuko muri za njyane za politiki baba bagiyemo igihugu nta terambere na rito kiba kikijyamo baca basubira inyuma mu mbo zo kuvuga ngo bagiye mu njyane za politiki amahera cyari cyangwa guseseka ugasanga ibihugu n'ibyahora birafasha birakasa imfashanyo. Niyo mpamvu jene icyo nicyo gikuru mbona yuko cyaba gisubiza inyuma Afurika hanini.
Murakoze.
Mugihe abatware batafite umutima wo guteza imbere igihugu bifite umutima wo kwiteza imbere ubwabo, Afurika ntabwo tuzigera tuva mu ntuze mu bukene turimo, tuzoguma twagiriza bya bihugu byadukoroniza ngo nibyo bitumye dusinzikara mu ntuze mu butunzi bw'igihugu, ariko ubwacu abatware bayagatwara aribo batera basubiza inyuma igihugu pema je niko mundabibona.
Murakoze, turabashimiye. Muhavuga ko iki Gilbert?
Yego, bon. Arakoze avuga ati abatware batwane batuma ibihugu biteye bijya inyuma, ariko na cyane cyane nibaza yuko imigambi yo gutera imbere ifashwa cyane cyane n'abantu ni ukwita nk'incabwenge. Buravuze ibihugu byo muri Aziya, ikintu cya mbere bakoze barungutse abana abo mashuri imbere yuko izo njyane muntu yarinda kuzivuga. Icyo ni cya mbere. Kigira kabiri, ugiye kuraba ibihugu byo muri Aziya byinshi usanga byegereye ku nkengero z'inzuzi baciye bafata barakomeza izidekera urudandazwa. Ugiye kuraba nawe ufata n'Ubushinwa udagusanga leta zegereye ku mazi nizo zidandazwa. Hanyuma kigira gatatu bagenda barakomeza amahinguriro. Rero nibaza yuko ibyo bibazo bindi biza bisanga kumenga birashobora kuba bifasha mu kwerekana yuko iyo abantu batagiye mu mashuri ngo bateze imbere ubwenge ibihugu bishobora gusubira inyuma. Ibyo tubona bindi byose byo muri Afurika nibaza ko tubibona duhereye ukumwene uravye ibihugu byo muri Aziya cyangwa ufata ibihugu byo muri Afurika ukara abantu kugiye bagiye bagenda amashuri imyaka 70-80 kugiye bagiye bagira ubwenge ukumwene bagiye barahindura ibihugu byabo, nibaza ko niho tubona ubudasa. Ibyo yavuze ati yibaza yuko ari ukumwene ibihugu bitwagwa sinzi ko ibihugu bitwagwa cyangwa ari migambi y'ukuri ibihugu kugira ngo babone iby'ukuri ibikenewe mu bihugu. Nibaza ko ariho cyane cyane nashimika kubera tugiye ibintu byose tubihaye politiki, nibaza ko tuba dufashe inzira ngufi ibintu byose ntibishobora kugaruka muri politiki. Ese nibaza yuko ibihugu byo muri Aziya twabona neza kuruta muri Afurika. Ibyo murashobora kuraba uko bimeze, mugabo cyo nokwerekana nuko imigambi y'ibihugu byo muri Aziya nta nicyo bifana ni muri Afurika. Uko ibintu bigenda batera imbere, uko ibintu batinya nubwo nk'amakuru bagasinya amakonta niyo kuvyiburaya ukungene bashora ibintu vy'iburaya vyoroshe n'ukungene bakora ivyereke rudandazwa nta nico bifana no muri Afrika. Nibaza ko cyane cyane ari umuntu akwiye kuraba n'ukungene bagenda baratera imbere ugasanga bamaze kugirana imigendere myiza y'ibihugu biteye imbere, ukungene amahinguro avy'iburaya akava muri Amerika akaza muri Aziya ukamenya ni wabo. Cyane cyane icyo niki cyo kintu abantu muri Aziya bakoze bagakomeza urudandazwa bagakomeza amahinguriro bagakomeza nyene bonyene ubwabo muri ibyo bihugu usanga muri Aziya cyane cyane icyo bakoze. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku bibazo bijanye n'iterambere mu karere ka Afrika. Aho turi kumwe n'umutumire wacu Jibe Niyongabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi. Tugarutse ku vyerekeye inyubako imigambi y'igihugu ijanye n'iterambere umuntu yo kwita mu Gifaransa infrastructure, ni ikibazo gikomeye kuko ni kimwe mu nkingi ziterambere hatariho izo nyubako ntaterambere rishoboka umuntu yitegereje mu karere ka Afrika usanga izo nyubako zidahagije hari nibihugu aho abakoloni bari basize na nkeyi batazibungabunze neza niki cyokogwa kugira ngo iyo nkingi imwe ikomeye cyane mu iterambere ibanze ije mu buryo kugira ngo iyo migambi yose isigaye yo guteza imbere akarere ka Afrika ishoboke. Allo?
Allo?
Oui. Mwanyumvise?
Yego ndamwumvise. Ibyerekeye iyo umuntu agiye no guhera nk'uko karorero ufate nko muri dekaragwa karorero katari keza ko muri Congo. Ufashe nk'ibintu z'inyubako ni ibintu bisa nko kumenga biri inyuma. Cyane cyane ufashe amabarabara ugiye muri gihande cyangwa cyo muri icyo gihugu cya Congo ugasanga nta barabara hari ugasanga mbere ni barabara ahantu uza gusanga ibarabara baheruka iyo y'igihumbi kimwe na 1960. Ibyo ni ibintu nibaza yuko umuntu akwiye kuraba kumwene amashuri cyangwa ubwenge bwabo bagiye bashyiraho ubumenyi bw'abayinjeniyeri cyangwa ubumenyi bw'amashuri bijyanye n'ibyerekeye inyubako. Nibaza ko icyo ni ikintu gihandi cyane cyane gikomeye nibaza ko muri Afrika batanguye gukora. Uravye nk'ubu uravye nk'ibihugu by'Iburaya udagusanga winjiye mu gihugu winjiye mu kindi nk'uko bigana mu gihugu kimwe. Muri Afrika ugasanga hano hose harazibi hatazibiye kubera imbibi ariko cyane cyane kubera habuze ibintu by'inyubako by'amabarabara cyangwa amashuri cyangwa ibitaro. Nibaza ko iyo migambi ibuze cyane cyane muri Afrika kugira ngo Afrika by'ukuri itange gutera imbere. Kandi ugiye kuraba nko muri migambi batange gushyira hamwe muri Afrika kenshi dusanga muri Afrika ntawe ujyangira ngo muri Union Africaine ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika iyo migambi ugasanga ntayihari. Ugasanga ibihugu byose biravugana bikavuga ibindi byose byerekeye amahoro n'ibindi byose mugabo kugira ngo bazogire inyubako zimwe bafata ati nka mbega yaba barayindaraye imwe bigera kuvuga yuko izova muri Afrika y'epfo muri cyo gisagara cya Kapa yuko gushika mu gihugu cyo muri cumi misi muri kera mbega ibyo bintu ko bigeze kubivuga kera mbega twe tubishyire mu ngiro mbega ntibishoboka ibyo bigeze kubivuga kera mu gihe cy'abazungu mbega ubu ntibyashoboka ntibishoboka nta nizo bavuga cyangwa ukavuga ati reka basi tuve mu burasirazuba gushika mu burengerazuba mbega ibyo birashoboka. Nibaza yuko cyane cyane ibyo nibyo Afurika ibuze kubona ibihugu bisa nk'uko mbega ntibisa ugasanga bumva birumvikana ariko twe muri Afurika ugasanga hari ibintu byinshi duhuriye ko ariko ibyo ntitubishyire imbere. Nibaza ko cyane cyane aho ikibazo kiri ni gushyira imbere ubutunzi no gushyira imbere inyubako za Afurika ziteza imbere abanyagihugu bonyine. Nibaza ko cyane cyane aho niho niko ndashimikira. Murakoze.
Tugaruke ku mirongo ya telefone yeah. Dufite Elize uratwumva? Ni ukuri uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Benin yukuri ndi Bujumbura mu Gisagara.
Ngo tubwira mufise ikibazo cyangwa intererano?
Ego ni intererano je nagira ntange nanje. Kuri ibyo by'ibihugu bya Afrika bitariko biratera imbere jyewe nibaza ko icyo kwitwaza abazungu coco abakoroni nk'uko byagiye biravugwa kitonasubiriwa no kuvugwa cyane kuko gifise uruhara ruto cyane kuko uravye n'imyaka iheze simike abazungu bagiye ariko uravye ukuntu twagiye dutera imbere nta ntambwe novuga nini twateye ngo kubera abazungu bagiye ahubwo harabuze kwitunganya nyine hagati yacu aho usanga dutwaga umwanya munini n'ibintu by'indyane ingorane zico tavana ko tuguma tujyana hagati yacu uko mbere nk'umwanditsi ari ahantu yavuze ati habaye independence hakiye haza ibyo bitare nouveau demore nouvelle calamite novuga nta kintu kinini ahubwo injyane zabaye izindi zahinduye ubwoko gusa nayo ubundi Afurika yagumye idurumbanye saba abazungu rero nicyo cyitwaza je mbona rero ku bijyanye n'uko twateye imbere naho yego umwe wese abatwitwara ubwa mbere bwobwo bokunda abanyagihugu babo hanyuma umuntu wese akabona ko iterambere rimuraba tugahaguruka tugakora kuko uravye mvurorero nk'ibihugu by'Ubushinwa ukaraba mu myaka iheze itari myinshi cyane nyine byari bimeze ukacuraba n'inyubako bigeze ko ubu iterambere bigeze ko urabona yuko habaye ugukora akabugushaka natwe rero nihabe politike nziza abanyagihugu barengereye ibatandukanye bave mu njyana baje gutwaga umwanya n'itafite akamaro baje kukivi bakore hanyuma ibihugu byacu barabe ko tubatera imbere tureke kuyishinga za njyana hama ibintu by'ibiturire akamwana wa mama umitungo idasiguritse mu badutwara no ikandi bava mu bihugu bikenye mbwa basanga bafite imitungo myinshi cyane imwe bakacyagenda kunyegeza nyine muri bya bihugu by'abakoloni ibyo bigasezererwa maze abarundi cyanke abanyafrika nkunze kuvuga abarundi kubera twohora abana turi inyuma cyane gose cyangwa ko twokwisununura tugume turi inyuma kandi ubutunzi kama tubufise muri ibihugu byacu murakoze
murakoze hari kintu ni ukuri avuze cerekeye ibiturire ibiturire nivyo hose mu bice byose bitandukanye ku isi biriho mugabe biri ku rugero rutandukanye cyane urugero rwo muri Afrika n'urugero rurengeye ruri hejuru cyane biri mu bibuza iterambere mu gihugu cyarishyo cyose ibihugu byose ku isi umuntu aravye kandi muri Afrika abona ko nk'amafaranga ahubwo mu tondi turere turiko dutera imbere nk'uko twariko turavuga Amerika y'Epfo na Aziya amafaranga ava hanze aza nk'imitahe muri Afrika naho amafaranga akava muri Afrika aje iburaya yaba yokoreshejwe mu gutenza imbere akarere ka Afrika ugasanga nk'abategetsi amafaranga baje kuyanyegeza mu banki yo hanze ayo mafaranga yufashije cyane kubaka nk'amashure yufashije mu byerekeye amagara y'abantu n'ibindi bikorwa by'iterambere kuvyerekeye abagomba kwitwaza ko ibiturire ari ibintu biba hose mwo babwira iki
murakoze nibaza yuko hariyo kwitwaza yuko ibiturire biba hose nibaza yuko ibyo atari byo kubera uravye nk'umuntu byo muri Afrika uravye nk'umuri rya raporo kenshi uzagusanga ushaka no gusoma ya raporo ya Transparency International canke ukaraba ni izindi raporo uzosanga muri Afrika ari ibintu bisa nk'uko bimwe byateye isoni kubera urashobora gusanga muri Afrika umuntu ashobora gutwara amahera angana ikigega cya leta murafite uburorero hariho n'igitabo mbere n'umurundi yanditse hamwe n'umunyamerika umurundi yitwa Leon Sindikumana yanditse kungene ubutunzi buva muri Afrika buja iburaya kandi mwese muribuka yuko mu gihe cya Mobutu sikera cyane imyaka 80 gushika hafi 90 gica Mobutu sisi muri Congo bavuga ko afise itunga ryiwe rigereranya n'imiliyari 3 z'amadolari kandi ugiye kuraba icyo gihe nyine Kongo yari ifite ideni rifitiye ibindi bihugu imiliyari 3 z'amadolari nubwo kandi karorero k'umukuru w'igihugu wo muri Nigeria yitwa Sani Abacha yari afise amahera angana imiliyari y'amadolari yari abitse mu gihugu cy'Ubusuwisi nubwo yuko mu bindi bihugu byose bashaka gusanga ibintu byerekeye ibiture bihari mu ugasanga abanyafurika hoho n'umurengera bashaka guterura ubutunzi bw'igihugu cyose ni ukuvuga amahera yokwira abanyagihugu bose bakayatwara nibaza ko cyane cyane ari aho umuntu yafatira kwerekana yuko ku by'ukuri Afurika yarafite ingorane nyinshi ku byerekeye gutunganya ubutunzi bwabo kandi nibaza yuko no mu vyigwa umuntu akwiye kuba ngira ngo ni umuntu yobishe mu vyigwa ahantu hose si ukwiga gusa amashuri mugandi mu vyigwa no mu buzima bwa misi yose abantu usanga bose bakunda ibihugu byabo mu ugasanga ahantu ahandi muri Afurika ugasanga nk'umuntu igihugu cye ntacyakunda ugasanga nta bitaro bihari ugasanga nta n'inzira ija hehe ntayihari nibaza ko abanyafurika cyane cyane niho mvuga yuko bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni babishyira mu mitwe yabo hama ubutunzi bwabo hakubushira iwabo babushyira mu bazungu niho mvuga yuko kuvuga ngo abakoloni nibo babi oya ivyiyumviro vy'abanyafurika bafashe ivyiyumviro vy'abakoloni kera umukoloni mu gutwara bitwara iwabo ariko umunyafurika bitwara he cyane cyane ntorogwa yuko Afurika cyane cyane icyo cyiyumviro cya Benin y'ukuri yavuze ukuri ku by'ukuri ibihugu by'ibinya byo muri Afurika bifite iyo ngorane iyo ntambamyi cyane cyane yo gutera imbere uravye kumwe batunganya ubutunzi bwabo ariho mvuga yuko Afurika idasa n'ibindi bihugu
murakoze ubundi adutekamo ni ngoboka uratwumva ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
yana nitwa Ngoboka Jean Claude merereye mu gihugu cy'u Rwanda aho ni mu ntara y'Iburasirazuba aho ni mu murenge wa Gatanda mu kagari ka Kerwa ndabakurikiye gatanu kuri gatanu
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
ikibazo kekene cyumviro mbere na mbere ndabanza kugushimira abo batumirwa mwatuzaniye kuri Radio rya Amerika
murakoze
ikindi nabasaba kubabwira ni uko nibyo koko iterambere muri Afurika rirakenewe kandi harimo n'ibihugu bimwe na bimwe byarigezeho harimo nk'igihugu ndimo cy'u Rwanda rwose ubwiza ukuri iterambere turarifite kuko nk'ubu ni ukuvuga ngo dusigaye tugura imyenda twikoreye mu gihugu cyacu ntabwo tukitega amahanga ngo tugiye gushaka imyenda hanze y'u Rwanda nk'inkweto ntabwo ni modern Rwanda turikorera ibintu byinshi turabyikorera mbega iri rero ni iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho ereza n'ibindi bihugu kuko byagera nko kuri iryo terambere rero bimaze bitegeye amaboko amahanga kuko burya ikintu cya mbere kizana iterambere mu gihugu nabona nk'umunyarwanda uri mu gihugu ni amahoro buriya igihugu cyose gifite amahoro iterambere riraza pe nta cyaribuza kandi bavuga by'abakoloni abakoloni barabakeru n'abakoloni tugifite ibihugu byose ubwo igihugu kigifite abakoloni niyo mpamvu kitaguma no kugera ku iterambere cyagera ku iterambere gute ntabwo cyagera ku iterambere kabisa nimba ibihugu byose bigomba kugera ku iterambere bishyize hamwe bigatuza bikumvikana ubuyobozi bwabo cyane bikabasha no kwikorera nabo bakayikorera de zabo bati badateze amaboko amahanga bajya kubibikana ko bose bakazatuma mu mahanga batwese basakogurwa nk'abazungu oya kwanza abantu nda kugira kuri tetri ku iterambere twikorera inkweto twikorera imyenda byose uyu byo byose akeshi n'uruganda rw'imodoka rugiye kuza byose
murakoze
no kuvanga n'ibyo iterambere icyo nababwira rero ibihugu rwose biri muri Afurika duhana imbibi rwose icyo nabibwira nibyagira amahoro bigashyira hamwe tukumvikana n'ubuyobozi bwaho n'abaturage bakumvikana iterambere tayari rizaboneka ku buryo bwihuse
murakoze
nabwira rwose gutumirwa kandi mbashimira kuba baje muri iki kiganiro kigira cyo gikumbuye n'abakunzi cyane nkatwijeje ijwi rya Amerika
murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga tugarutse ku kindi kibazo gikomeye muri Afrika ni kibazo cerekeye incabwenge abantu bize benshi barahunza akarere ka Afrika kumvo zitandukanye bari mu bihugu by'Iburaya bari ngaha muri Amerika aho ubwenge bafise bwofashije mu iterambere muri Afrika buri ko bufasha ibihugu bitari binabikeneye mugabo impande zose zigaterana amajambo abategetsi muri Afrika bakavuga ko izo ncabwenge zitagomba kuzana ubwenge zifise kugira ziteze imbere akarere ka Afrika izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza muri Afrika kubera impamvu zatumye zivayo zitatorewe umuti mwitegereje kuri izo mpande zibiri nuruhe ruhande rufise ukuri nike cokogwa kugira izo mpande zibiri zumvikane
murakoze nibaza yuko uravye muri Afrika ikintu cya mbere nibaza yuko Afrika yahombye yarahombye n'ibyo ubutunzi uravye kungene ubutunzi abatwaye ibihugu byo muri Afrika kenshi basanga batwara hanze ikigira kabiri nuko baragwanije cyane cyane cya bwenge aho rero niho niko ndashimikira yuko bajya ziya cya bwenge nizo zari kuzana iterambere mu bihugu byo muri Afrika uravye kuva kera imyaka 60-70 uzosanga abanyafurika bazi ubwenge benshi ntibatashe cyangwa nabo batashe bafashwe nabi uravye mu bindi bihugu nabo ni ugwa kandi karoro ko muri Aziya uzosanga incabwenge bazishyize mu kibanza cyazo cyiza kugira ngo bateze imbere amashuri bateze imbere amakaminuza bateze imbere ibitaro bateze imbere amahinguriro ni ukuvuga yuko icyo bakoze hakubirukana babashyize mu mahinguriro baratera imbere bateze imbere igihugu ariko uravye mu bihugu byo muri Afurika basanga bobo icyo bakoze ni injyane gusa izo njyane rero nizo benshi bakunda kuvuga injyane izo byerekanye ibihugu byo muri Afurika bafata abantu bagiye bafise ubwenge hakubashyira mu kibanza cyabo ngo bateze imbere ibihugu byabo bagira imigambi yo guteza imbere babashyize mu njyane ugasanga abenshi muri Afurika bahibagira gute baca bahungira Iburaya ugasanga rero Afurika ihombye kabiri kuva ku myaka myinshi yahomba mu njyane z'abantu bize amashuri bakaguma hanze yahomba mu gihe abanyafurika benshi batwara ibihugu bya Afurika bagenda bafata amatungo yabo bakatwara mu bihugu by'Iburaya ni ukuvuga ko Afurika yahombye inshuro zibiri uravye kuva ku myaka 60 gushika hafi y'imyaka 200 murakoze
nibyo uravye nk'ibihugu biriko bitera imbere bikomeye nk'Ubushinwa n'Ubuhindi bifise abantu benshi bakomoka muri ibyo bihugu bamwe barasubira inyuma mbwa n'abagumye hanze baguma bakorana n'ivyo bihugu kandi amareta y'ivyo bihugu arabishyiramwo ingufu nyinshi cyane mu gukorana nabo umuntu yitegereze nibo babaye inkomoko y'iterambere rikomeye ry'ivyo bihugu bibiri Ubuhindi n'Ubushinwa nikiye cyokogwa ku vyerekeye akarere ka Afrika muri iyo ntumbero
Tere waza ko Afrika icyo yokora yo kwiganiza bihugu. Uravye bihugu bibiri ni bihugu uravye ibyo ariko barakora. Ubu ntiho ariko bakora mu bihugu by'iwabo ariko bakora mu bihugu byo hanze. Washa gusanga nk'ubuheze barekanye uravye ku masanamu uza gusanga nk'abashinwa ariko bagura amahinguriro y'Iburaya. Ejo barekanye amahinguriro yo mu Faransa abashinwa ariko baragura. Barekanye umuntu akora impuzu mu Bushinwa akazina kuzidanaza mu bihugu by'Iburaya. Nibaza yuko muri ubwo bwenge nyene kubera amahinguriro kandi ugasanga ibyo bakoresha bikoresha iwabo nuvuga yuko ingorane z'iwabo zo mu bihugu byabo ntibigeze bazibona barazirengeye kubera ubwenge bafite kubera uravye ihinduka nari nagwarekare akarero k'ibihugu byo muri y'Ubuhindi. Ubuhindi harageze ahantu igihugu cy'Ubudangi gihamagaza abantu bazi ubuhinguriro vyerekeye tekinoloji ubuhinga bwa none ugasanga abantu bose baba engineer benshi ni bagiye kubikorera mu Budage arabahindi kubera ubwenge bakomeje politiki y'ubwenge byo gushyira abantu mu mashuri yo guteza imbere bakiga mu bihugu by'iwabo bagateza imbere amashuri y'iwabo bagateza imbere bakongera bakiga no hanze kandi mu cyo gihe ugasanga barafite akantu ko gukunda ibihugu byabo bagomba bataha bose bageze ku rwego aho ubona ubu ariko batera imbere basa nk'ukumega ibihugu byo hanze bisa nk'ukumega bagize ubwo kubera iki y'umunako.
Tura mutare ku murongo wa telefone mutumire wacu reka tubandanye mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyerekeye igituma akarere ka Afrika kadatera imbere mu gihe utundi turere dutandukanye two ku isi n'utwari twigeze guca mu bibazo bisa ni bya Afrika twotwo twashoboye gutera imbere umuntu afashe akarorero nk'akarere ka Asia agafata n'akarorero ka Amerika yepfo utwo turere ubu turugeze ku ntambwe zikomeye ziboneka mu gihe muri Afrika uretse ibihugu bimwe bimwe biri kurushi ataterambere riharangwa na gato. Tugaruke rero ku mutumire wacu twashoboye gusubira ku murongo wa telefone. Ndashaka ndababaze umuntu yitegereje akarere ka Afrika niko karere karimo abantu bakiri bato ku rugero runini hari abavuga ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bigizwe n'abari munsi y'imyaka 25 akaba bibaza kwivyo bishobora kuba kugira akamaro gakomeye bikaba inyungu ku karere ka Afrika nk'uko bishobora gutera ibibazo uko ibintu byifashe muri iki gihe umuntu aravye abo bakiri bato mubibona gute.
Murakoze kuri icyo kibazo uravye ibiharuro bisa nk'uko menga bisana by'ibihugu byo muri ibyo muri Aziya bari bafite ibiharuro bisa n'ibi icyo bakoze ni bazaye ko cyane cyane bose bashize amashuri hanyuma bashira mu bumenyi butandukanye abo rero bize amashuri bakagira ubumenyi butandukanye niwe wagarutse basubira bahindura ibihugu by'iwabo nuva yuko biya vyerekeye hamusanga abantu bose bahurumbira kuja kurima unisuka ivyo babihindura baja mu mahinguriro maze kuvuga amahinguriro baradanda bahingura baradandaza barashora hanze nibaza ko kazoza ka Afrika gahagaze aho nyene kazoza ka Afrika ni murantu bakiri bato bashora guhindura ibintu ko babisanze nibashobora kubihindura rero batagiye mu mashuri batagiye kurondera ubumenyi nibaza ko ariho hagaze intambwe ikomeye yuko kubona abantu bakiri bato bafite hafi imyaka 25 aribo benshi kandi aribo kazoza k'ibihugu byo muri Afrika nibaza ko aho bihagaze cyane cyane uko bagira ubumenyi bakagira ubwenge bakagira ubumenyi butandukanye kugira ngo bazohindure ibihugu byabo. Murakoze
murakoze ku mirongo ya telefone dufite Emmanuel uratumva. Emmanuel watumva? Emmanuel ntawe dufise ku murongo, ntawe dufise ku murongo, dufise Joseph watumva?
Yego ndabumva.
Watubwira indi zina naho hamagaye uri?
Twaje Imana ndi mu Rwanda.
Mufise akabazo canke intererano?
Mfite akabazo ariko muhanze mu ndamukiriza umutumire.
Arabumva?
Yende baramutana jewe urakoze.
Yego. Kuri icyo kijyanye no kudatera imbere kw'ibihugu byo muri Afrika. Ese ibi bijyanye n'ubuhinga ndavuga tekinoloji abazungu bazana muri Afrika cyane nk'urugero nk'ibi ikoreshwa mu nganda nk'izi z'amarobo. Urugero nk'ahantu hakoraga nk'abakozi nka 30 ugasanga hakoze iyo robo imwe, urumva byo biba bidateye ubukene abo bakozi bahakoraga, bigatuma babura iterambere mu bijyanye no kwiteza imbere. Murakoze.
Murakoze mu mwishyura Jibe.
Murakoze. Bikuri ibakoresha mu nganda bisa nka robo, uza gusanga ari ibintu bizimbye bigomera menshi. Nubwo yuko umuntu asanzwe afite ihinguro ryiwe, arashaka kuraba ati mbega nzanye robo cyangwa nzanye imashini, ako nzana abantu 30 cyangwa 50 nkazana imwe, mbega byogenda gute? Nibaza ko icyo giharuro uzosanga mu bihugu byinshi, aho uzosanga amarobo ni mu bihugu nk'Ubuyapani. Ubuyapani usanga ari abantu bake, mu bihugu usanga ibintu byerekeye tekinoloji cyangwa iterambere mu buryo bwa none ariyo ikomeye. Ugereranya ni muri Afurika, muri Afurika urwo rugezo ntibararushikira, mugabo bashaka kubishyira mu myaka iri imbere. Nuvuga yuko ubu hatari abantu benshi bashaka gukoresha amaboko kandi bagifata amahera make. Uravye rero ugereranya rwo hagati icyo umuntu akora n'amaboko kandi afata amahera make n'iyo robo, ndagusanga rero umuntu afite nk'ihinguriro agira ibiharuro akabona neza yuko iyo robo hataragera yuko ayizana, mugabo mu gihe kizoza ashobora gukoresha izo robo. Mbere uravye nk'amahinguro amwe amwe ni hake uzosanga muri Afurika izo zihari, mugabo zirashobora ko zizoza mu myaka iri imbere, ko ubona ko iterambere cyangwa uko umenga riranyaruka kandi ibihugu bigenda bitera imbere birabira ku bindi bihugu. Nibaza ko ari ukuntu mwishura. Murakoze.
Murakoze. Ikindi umuntu yihweje araba nk'ibidandazwa byo muri Afurika byinshi biva mu matungo yo mu butaka, ibihugu byo muri Afurika biguma bibigurisha bidahinguye, umuntu yavuga ko ari ikindi mwiragi y'ibihe by'igikoloni, ivyo bigatuma bihomberamwo mu gihe byo baye bigurisha ibidandazwa bimaze guhingurwa byogira agaciro kurushiriza. Nikiye cyo kokwa gukira iyo ntumbero ihinduke, ibihugu byo muri Afurika bitangure guhingura ibidandazwa bisanganywe kugira vyongereza agaciro mu gihe bibigurishije hanze bironka amafaranga kurushiriza yo guteza imbere igihugu.
Murakoze. Icyo bokora ni ukongereza imitahe kandi bakigira imigambi, imuvuga nti imigambi irashe kugira ngo bazofate ivyo bintu bahara bashora ku bwinshi bitagira ikiguzi bakabihingurira iwabo. Ni ukuvuga yuko ivyo birakeneye ubwenge bwo kugira ngo bashire amahinguriro, kandi harakeneye cyane cyane n'imitahe kubera ayo mahinguriro uzo gusanga ari ibintu bigw'amahera menshi. Kugira ngo rero bazo kenshi mu bihugu byinshi bagiye barakora, bagiye bagira bisa nk'amasezerano, ugafata isezerano ry'igihugu, bafata ikindi gihugu usanze ushoreramo ibyo bidandazwa bakagufasha bakabihindurira aho nyine nko muri Aziya niko bagiye barakora. Ugasanga rero imitahe iri kubiri, nuvuga ko murayisangiye hagati y'icyo gihugu cyitwa ko giteye imbere cyangwa umunyamutahe ateye imbere hamwe n'uyundi asanzwe ari muri icyo gihugu gishaka gushora cyo muri Afurika. Kenshi niko bagiye barakora muri Aziya, ugasanga bazanye amahinguriro avuye hanze arashyitse muri ibyo bihugu byo muri Aziya. Nibaza ko na Afurika niko bakwiye gukora, bakazofata amahinguriro ari hanze bakayazana ngaha mu bihugu by'iwacu, hama bakazoshora ibidandazwa bifite agaciro.
Murakoze. Mfatiye no ku karorero ka Botswana. Botswana ndibaza ko imaze gushyira mu bikorwa imigambi yo guhingura ubutare bwa diyama yahora igurisha budahinguye, nibaza ko biri muri iyo nzira.
Ego ni ivyo nyene, kubera Botswana murazi ko ari igihugu giteye imbere, novuga ko nk'igihugu ca mbere hamwe ku rugendo rumwe rwa Maurice.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuntu yitegereje Ubushinwa, Ubushinwa ubu bukorera mu bice bitandukanye byo muri Afurika, yamara Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuje muri Afurika kubera bukunda Afurika, buje ku nyungu zabwo kubera buriko kuguma butera imbere byihuta, bukeneye amatungo ari mu butaka muri Afurika kugira afashe muri iryo terambere riko riranyaruka mu Bushinwa. Abanyafurika batahakanuriye amaso Ubushinwa ntibuzoza ngo bashirire ibintu ngaho imbere yabo ku nyungu zabo batabisavye, ivyo navyo bigaca nko mu masezerano bagiranira. Nibaza ni ngaho vya biturire bigaruka, mubona Abanyafurika bokora iki kugira bakuremwe inyungu, izo nyungu zigirira akamaro impande zose hagati ya Afurika n'Ubushinwa?
Jere wazaye ko cyane cyane ikintu boshira imbere ni nubwo ntihandi nubwo ndiyekeye ubwenge ubwenge bwo kumenya guhingura ibi ibintu Afrika ishaka gushora hanze kuko Afrika ubushimi cyo buje gukora buje gukora nk'ibijya bihugu by'Uburaya barakeneye ibintu no kwita nka matetsomie ibintu bikenewe mu mahinguro y'iwabo no kuvuga yuko ico gihe ubushinwa buza nk'ibihugu by'Uburaya no kuvuga ko mu masezerano moteza kuraba inyungu ya kimwe n'ikindi kugira ngo iyo umuntu afite ubwenge cyangwa akamenya guhingura ibidandazwa byiwe bikiri muhira bikiri muri Afrika niho nubwo yuko Afrika ishobora kunguka kandi ibyo ntibishoboka guhingurwa atari mitahe cyangwa atari ubwenge uko bikora nibaza ko cyane cyane nushimikira murakoze
ku murongo wa telefone dufise vuga neza uratwumva umwanya ugiye kuturangirana uvuge aho uri n'irindi zina uvuge n'akabazo cyangwa intererano uba ufise unyaruse
yego ndi muri kamene Kiremba mu ntara ya Ngozi
munyarutse mufite ikibazo cyangwa intererano
n'intererano
yego alo turamutakaje ku murongo wa telefone radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sinanga turiko tuvuga ku bibazo bituma akarere ka Afrika kadatera imbere ukurangiza nagomba ngaruke ku byo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yoba yaravuze ku karere ka Afrika ibihugu bya Afrika byitiranya n'utuzu twa sugumwe mwibaza ko ico co tuma abanyafrika ubu bakanguka bakabona ko atanu umwe abaha agateka mu makungu bakisubira ko bakikubikwita agatima mpembera mwo bivuga kwiki
murakoze ico kibazo rije kuri nibaza ko byotuma abanyafrika bose bakora imigambi irashe minashobotse ibihugu byo muri Afrika bigafatanya kugira imigambi yabo y'iterambere kora twabibonye kenshi mu bihugu byo muri by'Uburaya biteye imbere byagiragira imigambi bagafatanya igihugu kimwe n'ikindi nibaza ko igihugu cyose cyo muri Afrika cyogira imigambi y'iterambere y'imyaka izoza kandi iboneka irashe kugira ngo abantu bareke kuvuga ngo hari ahantu hatabona cyangwa hataboneka cyangwa hasana nabi ariko vyekeye umukuru w'igihugu cya Amerika cyo nibaza nuko hari ibihugu byinshi byo muri Afrika atazi ataragira n'ubushakashatsi bwinshi kugira ngo anabimenye kuko kubera nibaza yuko abimenye yomenya ko ari impande zo muri Afrika zimwe zisa na Amerika ugiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo ukaja mu gisagara mu ntara ya Cape Town cyangwa muri Pretoria cyangwa ukaja mu bihugu bimwe byo muri za Mauritius kwaje turavuga Botswana na Namibia wabona ko ari ahantu hasa no muri Amerika nibaza ko yongereranyo nibaza ko aho yari ihenze asanga ko umenga atasomye ibinyamakuru byinshi murakoze
unafatiye ngaho si igikorwa cya Afrika cyo kwerekana isura ryacyo mu makungu ku marketing ibyo no kwita ku marketing isura ya Afrika kugira bari menye neza uko Afrika iri kuko ibyo nibyo biri mu byo abanyaburaya nangaha biyumvira kuva kera kuri Afrika bayibona nkuko bayibona mu mafilme canke ku ntwaro y'abakoloni sekazi ka Afrika kuko iheshe isura nziza
murakoze by'ukuri uravye nk'amasarama na amwamwe urabiye ku masanamu ya satellite iyo kwerekana kuri satellite berekana yuko ibigo byo muri Afrika niho hantu hatabona niho abantu batagira amatara niho abantu habuze ibintu byinshi ico gicapo ni gicapo nibaza ko abanyafrika na cyane cyane abantu bakiri bato bafite iyo myaka mike gushika ubu bazohindura mu myaka izoza bakazogira naho batabikora ubunyene mugabo bakazogira ibicapo by'ibintu bazokora mu myaka iri imbere bakazovuga ati nk'umuburundi ni ukuvuga yuko nk'ibice hafi bitanu n'igice nibo nyine bafite amatara mu Burundi ya regi dezo uvuga ko umuyagankuba nibaza ko ari gicapu umuntu akwiye guhindura kugira ngo imyaka izoza n'imiburiburi zobe nk'umuntu umwe cyangwa babiri bashaka ko batayafise n'uvuga nibaza ko ari gicapu bakwiye guhindura.
Murakoze cyane yamutumire wacu Jibe niyo ngabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi twari ko tuvuga ibituma akarere ka Afurika kadatera imbere biboneka. Turashimiye abagize uruhare muri iki kiganiro abaduteye akamo bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro vyabo namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga turabashimiye mugire ibihe byiza. Ini radio ijwi ya Amerika.